Ikiganiro yaga ni ikiganiro kiba rimwe mu ndwi kibashikiriza makuru y'imvaho y'imibereho y'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani yabakiriye mu Isange, Uvira, Rusenda, Murongwe, Baraka, Fizi, Minembwe n'Ibukavu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga mu gitegurirwa n'urwaruka rw'abamenyesha makuru b'impunzi z'abarundi ubwo mu miryango yabakiriye bafatikanije n'amaradiyo 10 yo mu ntara ya Kivu y'ubumanuko bafashijwe uburyo bw'ibikoresho n'umwe bw'iburayi bashigikiwe n'iby'ubuhinga n'ishiramwe Internews.
Iteka ni ijyanye n'ishitiramwe bakunzi muteza bira makuru mwateguriwe n'uruganda ya Gakwari no Genekereza. Taze mu kiganiro cyacu kigira cya 40 ikiganiro mu gifishijwe na Jean Maria Carlos nini nahazwe. Mu Rusenda Kreberefi umugwa w'umwanyi ba radio mpuzo makungu b'Ufaransa yaratanguje kumugaragara umugambi wo guteza ibiti mu ikambi ya Rusenda no muri site ya Murongwe. Iki gikorwa kije kiyongera ku bindi byo gusoma ibitabo biblioteke kwerekana amareresi yitiriwe amahoro no kuririmba. Iyo Krebe isanzwe irangurira mu iyo kambi. Kuri mikro yacu Emmanuel Ntirampeba arongoye Krebe RF dusigurira ivyo mugambi mwumvirize.
Ibikorwa turiko turategura muri Kreberefi ni kugira ngo turabe ko twogerageza kugwiza ibiti mu kuraba ko ari cyo byadufasha kubijanye n'imvura canke ibindi bintu. Uwo mugambi ni mugambi w'amezi 10 kuva mu kwezi kwa kabiri tugutanguye uzorangira mu kwezi kw'11 mu gihe byo tugendera neza nkuko twabiteguye. Umugambi rero by'ukuri ni turiko turaba ukuntu twobombera kuronka ibiti dushora guhereza impunzi z'abarundi tugahaba kongomani batwakire bo ngaha hafi ikambi tugahereza n'impunzi n'abandi bantu bari hariya mu ikambi yo mu Murongwe n'abakongomani ico kimwe. Nuko rero dutegura kugira ngo dushore kuba tokwiza ibiti muri no kirere cyane.
Muri umugambi hazokegwa ibiti bingana gute ni abandi babafashe mu mugongo?
Muri umugambi ibiti bizoterwa ni ibiti birenga 30,000 tuzotera aho hantu twavuze hose atandukanye hejuru. Tukaba dufashwa ni radio y'Abafaransa RFI, ikaba iyo radio ibifashije mu mugambi wayo yasizeho abantu bumviriza radio bita Kreberefi.
Akaba yari umushinga nahe Emmanuel Ntirampeba arongoye Kreberefi mu ikambi yose ya Rusenda. Mu Rusenda nyene ku nshuro ya mbere inama mpuzabikorwa by'amashyirahamwe kimuntu akorana na Haseri mu ikambi ya Rusenda yarakoranye muri site ya Rurinda igenekezo rya 2020 Ruhuhuma uno mwaka 2020. Inama yo kuri uwo munsi yari yo gusigurira impunzi imigambi ishyirahamwe rimwe rikorana na Haseri rizorangura muri uno mwaka 2020. Ishami ryawo ni ryita impunzi ku isi Haseri rikaba ryaciye riboneraho akaryo ko gutangaza umugambi wayo kugaburamwo ibice impunzi kugira ngo impunzi zishobore kuronswa ubufasha hisunzwe uburyo zisanzwe zibayemwo. Samuel Niyukuri yemenyereza mu Rwanda yaga adufitiye inkuru ndende.
Inama yabaye kuri uno wa 2020 Ruhuma yari yo gusigurira impunzi imigambi amashyirahamwe kimuntu azorangura mu iyo kambi muri uno mwaka w'ibihumbi 2020. Umutekano w'impunzi uzobananwa gucungerwa nk'uko byahora n'umugwi SNL ubicishije ku bapolisi n'abasungusungu. Igisata cyo gusanura no kubara kizobandanya kirangurwa n'ishyirahamwe ARD. Igisata cy'amagara y'abantu n'amazi meza kizobandanya kirangurwa n'ishyirahamwe ADESI. Gutunganya ubuzima bw'ikambi ku munsi gestion kizobandanya kirangurwa n'ishyirahamwe IDES. Igisata cyo guteza imbere impunzi ishyirahamwe ADRA niryo rizobandanya gushyira mu ngiro ico gikogwa. Nico gisata co kwiteza imbere ingingo zitandukanye harimo iyo guca mwimigwi impunzi igihe ziriko zironswa ifashanyo zarafashwe. Emmanuel Ntirampe bayabwiye uruganda rwacu bikuru bikuru mu byapfunitswe mu iyo nama.
Inama yabaye ku munsi wa kane yari inama yahavuye ibintu bitandukanye bijanye n'umutekano bijanye n'ubuzima bw'impunzi bw'ukuntu zisanzwe zibayeho by'ukuri mu ngorane bafise zitandukanye. Byabonetse ko ifashanyo ziriko zigenda zigabanuka naho rero niho amashyirahamwe mama nawe yaronse uburyo butandukanye bwagabanutse na cyane cyane rero muri ADRA kubijanye n'ibyo dukoresha kuko bavuga ko imfungurwa zishobora kugabanuka bashavuga ko mbere n'inkwi twahora dukoresha byo bizuku nabyo niyo bizogabanurwa ku rugero baduteye ubwoba. Aho rero ni naho habonetse ko imigwi imwe isanzwe ironka udufaranga duke ishobora kubironka ku kwezi yuko nayo izofatwa ugasanga yashizwe ku ruhande rw'abari basanzwe baronka izo nkwi aribyo bizuku dukoresha buri kwezi. By'ukuri biboneka neza yuko nujya umuntu aronka ntibisigura ko yikwije. Nica biboneka ko impunzi noneho zigabanijwemo bamwe atari impunzi abandi n'abari impunzi ibintu byinshi byabonetse. Ibyo natwe twagumye dukoma induru tubereka ko ibyo bintu atanamubyo dufasha nk'impunzi kugira ngo dushore kuba twakwiteza imbere uko bizaba bigiye mu butandukane w'ibyo bavuga yuko abantu bashobora kuba bo kwibeshaho bafashijwe n'umugambi adrajizanye watunumizaje
bamenyesha ko ikambi ya Rusenda yaharugwamwo impunzi z'abarundi z'abazaba 1031 mu Rusenda Samuel ni ukuri kuguruganda yaga
urakoze Samuel ni ukuri kuri iyo nkuru waduteguriye tugumye mu ikambi ya Rusenda haravugwa kwivuriro rito ryo muyo kambi ibura ry'incanzo zimwe zimwe z'abana bakivuka ku ncanco zitanu zitegekanijwe umwana kuva kivuka gushika akwiza amezi 9 incanco zibiri gusa nizo zitangwa muri ino minsi nuko makuru dukora mu ishyirahamwe Adesa bivuga urucanco rwitwa BCG Basede Carmet Gere mu Kinyamazuru ntirikuboneka mu karere k'ubuvuzi bwa Nundo kuva mu ntango z'ukwezi kwa gitugutu guheze umwaka 2019 uru rucanco ruherezwa umwana kivuka rumufasha kwikingira imegeritero n'urwara igituntu Basede Coach mu Kinofunofu Yohani Bosco Ndayanse imwe mu mpunzi zanonose ibyigwa by'ubuvuzi amenyesha ko uyu mwana adahawe urwo rucanco ashobora gufatwa n'igituntu mwanya n'umwanya ibishobora no kumukwegera mu rupfu
cyambere cyo dusanzwe tuzi ko uyu mwana avutse yamaze umunsi bita zero akivuka bwo ko bategezwa kumucandaga kwa rucanco rukinga ngora y'igituntu ariyo bita BCG mu majambo aramvuye niyo bita Basile de Carmet Gere rero mu gihe umwana ataruronse hari ingaruka mbi zishobora kuba ashobora kwandukirwa n'igituntu kuko urwo rucanco abataruronse
urwo rucanco rwa BCG rutakiboneka kuri iryo vuriro gusa n'urucanco rwitwa rutarukinga indwara indwara zo gucibwamo nabwo nyene nturirigara rutangwa ku ivuriro tujya Rusenda kuva iryo vuriro ribaye yeho
ariyo nuruni rucanco bita rota ku mwana avutse bategeza kumukingira indwara yo gucibwamo ariyo bita diare muri ico gihe mu gihe ataruronse kuvuga ko yacafatwa n'indwara zo gucibwamo zagasakisa umwana agacibwamo urazi ko ingaruka mbi zo gucibwamo umwana agwara umwumira akabura inguvu ndetse akanacikana ashobora gupfa
ubwo ibyo si ukugira ati nyine mu ishyirahamwe ADES n'urucanco rukingira umugero utera indwara y'igitigu DTC ho baheze indwi zibiri zirenga rutagitangwa muganga Yohani Bosco Ndayanse agatera kamu hasi hamwe n'abaganga kwita amagara y'abantu mbese n'ay'abana kuko aribo kazoza kejo
hari irundi rucanco rero webwe ko kwita pantavala inshasho zitanu urumva ko muri izo nshasho zitanu hari izo bataronka ari ubwo rucanco rwa hepatite B naho akaba ari indwara y'igitigu kandi iri umugabo wa B kandi yica rero muri icyo gihe umugabo umwana ataruronse nta magara meza aronka kuvuga iyo ndwara y'igitigu uramwandukira mu buryo bwihuta kubera nta iminita bafise defense de l'organisme umubiri wiwe ahaja hose iyo ndwara iramufata atacyamira
n'akama kamwe ushobora gutera ishyirahamwe ADES na haseri wasanzwe bajejwe amagara y'izi mpunzi
nk'uko bisanzwe mu mibereho y'abavuzi aracyo bita système empathique muganga ategerezwa kwitaho na cyane cyane kugira ikibabagwe abantu cyangwa ku mugwayi muri icyo gihe nk'aka mutwotera nuko ishyirahamwe ADES sanzwe rifasha mu buryo bwo kivuzi yuko bogira ibiganiro bikomeye na haseri bitakara umubyeyi wacu hanyuma bakaraba yuko izo ngorane zova mu nzira kandi bakagira bakicara hamwe bakagiranira ibiganiro ndetse bakanayaga n'ingaruka mbi zishobora gushika mu gihe dusanzwe twironka abana benshi bavuka umwanya ku mwanya nino kambi ya Rusenda
niburi abana barenga 30 baravuka mu ikambi yose ya Rusenda uno munsi abarenga 70 ntibararonse urucanco rubakingira indwara y'igituntu BCG ibishobora kubyara akarambaraye mu iyo kambi mu minsi iza Maria Karoni ninahazwe mu ikambi ya Rusenda kubw'uruganda yaga tugumye mu gisata c'amagara y'abantu impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Rusenda ziratekwe n'ubwoba kukwiciza cya coronavirus kibandanya gukwiragira mu bihugu bitandukanye byo ku isi inyuma yo kugarika inganda mu gihugu cy'Ubushinwa iki kiza ubu cyaratandukiriye imigabane y'Uburayi Amerika na Afurika impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Rusenda zigaba zisaba hasire kwigisha ico ibyerekeye ico kiza cya coronavirus uruganda rwa yagwa rwabateguriye inkuru musomerwa mu Kirundi na Kavunja Paul Aimable
Icho kiza giteye ubwoba impunzi zo mu ikambi ya Rusenda cyitwa coronavirus kikaba gikomoka ku mugabane wa Aziya mu gihugu cy'Ubushinwa kuva aho kivukiye mu ico gihugu hari mu kwezi kwa kigarama umwaka wa 2019 kikaba kimaze guhitana abashinwa 2400 ku 77 bimaze gufatwa n'iyo ndwara abakera barayamaze bati irisha muti kirariye manda ico kiza cha corona uno munsi kikaba kimaze gutandukira ibindi bihugu byo ku yindi migabane nk'Uburayi Amerika na Afrika mu gihugu cha Egiputa aho kuyo migabane hose kikaba kimaze kwahitana abantu bagera kuri batano ico kiza rero kikaba kitagira urucanco canke umuti impunzi zo mwikambi ya Rusenda zikamesha ko zitewe n'ubwoba kuko atanyigisho nimwe zirigera zihabwa zerekeye uko ico kiza canukira bimenyetso biranga uwacanduye n'ingene umuntu yocirinda impunzi twavuganye zikaba zisaba ishiramwe aseri kuzisigurira ibijanye n'ico kiza ca corona
turazi ko coronavirus sandwe ikirica abantu benshi na cyane cyane mu bihugu cyo mu Bushinwa tubize ubushakashatsi ni ingwara yandukira na cyane cyane mu bihimba by'ihemero kuvuga y'umuntu ahemye agahemera ku wundi usanga afise iyo ngwara acapfa urumva ko yatanguye gufata ahantu hari abantu benshi none rero ngatwebwe nga muri kambi ya Rusenda ni kambi irimo abantu benshi nk'ibihumbi bishika 140 barenga rero nk'akamo twotera nta seru muvyeyi bicishije mu gisata mishyirahamwe rya ADES hanzwe yijukira amagara y'abantu nga mu kambi nuko ufasha na cyane cyane kuri ibyo bita education pour la santé abantu ba rero communautaire canke ababizobereye yuko hoba twita ama conference débat bakigisha virus kuko dusanzwe turi abantu benshi shobora gushika hanyuma bishise nka mu kambi tugapfa igasakisake muri ico gihe rero turasavye kwagejwa amagara y'abantu n'ishiramwe ya DES yijukire kwigisha abantu na cyane cyane ko ana virus ari virus abantu batamenyereye hanyuma abantu bikabaja mu mutwe bakamenye ikintu bifata mu gice kiza kizoza bakamenye ikintu bifata
uganda rwacu rwaongeya rukaba rwarondeye abayobozi bishiramwe ya DES rikorana na ASR mu kambi y'impunzi ya Rusenda mu gisata cy'amagara y'abantu n'isuku ariko tukaba tutashoboye kubaronka mumenya ko mu vyegeranyo byakozwe n'abahinga bavuga ko ico kizacanukira biciye mu guhemeranira ko canke mu gukora kwamaze kucandura jewe ne Mabre Kavunja Poli mu Rusenda
urakoze nawe Kavunja Poli Emabri kuri iyo nkuru wadusomeye nina kuri iyo nkuru amakuru yacu uno munsi arangiriye mwakoze mwebwe mwese mwakurikiranye kuva mu ntango gushika here yakoze Hassan Shabani yafashije kuyabategurira duhagarariwe na Emmanuel Ntirampeba Jean Maria Caroline nahazwe nabashikirije mbifurije kurwaranirwa mu banyu no mu byanyu gira ho muba mubahwe na gahindukira